indundi culture amakuru mu kirundi
ndabahaye mwiriwe mwese muteze amatwi ibiganiro byacu kazi muri no makuru yo kuri no mugoroba agizwe n'ingengo nkuru nkuru zikurikira abana batandatu bo muri komine Matongo mu ntara ya Butanyerera barahagaritswe kuri uyu wa gatano mu gisagara cha Bujumbura kuba bari bajanywe mu gihugu cha Tanzania ibi biri yamerezwa n'ishiramwe riharanira gateka k'abana Sojepaye Burundi ribona ko ari ibitera soni kubona abana b'igihugu bagigwa inyagano bakaja kuba mu mashamba kandi atari bikoko ishiramwe gishinze kugwanya mabi akoregwa abagabo mu Burundi bita Homme de Tresse mu gifaransa risaba kwinyigisho zihabwa abitegura ubugeni muri kino gihe zosubigwamwo ribona ko izi zifitanye isano n'isambo kagingo ririko riribonekeza muri kino gihe muri komine Ntahangwa intara ya Bujumbura tubabwira abanyagihugu bashima umugambi wo gutangira impapuro muri zone canke komine kuko bazironka vyoroshe kuva inyuma yaho habaye shigwa mu ngiro y'indenganizo nshasha y'ivyintwaro mu gihugu imbuto z'ibigori ziherutse gutangwa na leta pane 53 ntizashikiriye abanyagihugu bose mu ntara ya Buhumuza ubu ngo bahisemo kuba barifashisha izo bakura mu gihugu kibanye cha Tanzania naho bazironka ku giciro c'umurengera amakuru saa gusa tubafitiye n'ayandi na makuru mushikirizwa na Kristaliza Rerimana mu buhinga bw'ivyuma ni Matthew abona Yesu twese tubaye ikaze
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba mwiriwe ubu naho inkuru imwimwe ukwayo hari abana batandatu bo muri komine Matongo mu ntara ya Butanyerera boba bari bajanywe mu gihugu cha Tanzania mu kinyegero bafatiwe mu gisagara cha Bujumbura kuri uyu wa gatano ibi biri yamerezwa n'ishiramwe Sojepaye Burundi ririmo yaharanira agateka k'abana mu Burundi ribona ko ari ibitera soni kubona abana b'igihugu bagigunyagano bakaja kuba mu mashamba kandi atari bikoko icegera c'umukuru waryo David Ninganza asaba barongo igihugu guhagarika ugo rudandazwa rukoregwa abana mu gufatira ibihano ruhasha abo bose bihaye ingendo y'ukurukora ni mu gihe muri iyo komine ya Matongo hamaze gukurwa abana batari bake baja gukoreshwa muri Tanzania ni inkuru tubaza Jean Nahimana akoraho mu Kayanza
abo bana bose uko ari batandatu nabo muri komine ya Matongo bakaba bafatiwe ku gituro cy'imodoka zija mu yahoze ari intara ya Makamba ngo bakaba bari bajanywe n'uwitwa Gilbert avuka muri iyo komine ya Matongo nyene kugira bashobore gushika ku mupaka w'u Burundi na Tanzania ngo bari gutwarwa n'imodoka y'ishirame ryunguruza abantu rya Buragan Express kuri ivyo David Niganza rongo y'ishirame Sojepaye riharanira agateka k'abana amenyesha ko bari bafite amakuru ko hari abana bari ko bakurwa mu Kayanza kugira bajanwe muri Tanzania hanyuma we n'igipolisi ngo baca bakorera kuri izo nkuru ari naho abana bafatwa akavuga ko bibabaje kubona abana b'igihugu bariko bajanwa kugirwa ko urudandaza mu gihugu cha Tanzania kandi bakagenda atani impapuro zibaranga bafise abandanya avuga ko bitumvikana kugene bashobora kurengana intara zose bacamwo bakajabuka imipaka atawujeje intwaro cyangwa umutekano arabicanikanda kubwiwe akabona ko mu mayira abo bagirwa urudandaza rw'abana bacamwo boba bagenda baratanga ibiturire agasaba rero abarongoye igihugu gufata ingingo zose shoboka kugira ngo urwo rudandaza rw'abana ruhagarare abafashwe barukora nabo ngo bahanwe vy'akarorero mukanza munara butanyerera Jean Nahimana ku radio Indundi Culture
Jean Nahimana urakoze bamwe mu banyagihugu bo muri komine Ntahangwa intara ya Bujumbura bavuga ko ari mapuro zitangirwa muri zone canke komine ubu baronka vyoroshe inyuma y'ishigwa mu ngiro y'indinganizo nshasha y'ivyintwaro mu gihugu ariko abo banyagihugu bavuga ko ari bimwe mu byo basaba muri zone bisaba ko barinda gushika muri komine babona ko navyo vyotangirwa muri zone habegereye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu buvuga ko agahaze mu ishigwa mu ngiro gitegeko rigenga indinganizo nshasha mu vy'intwaro kazoja karakosogwa buke buke idonido na ejide nahayo
Bamwe muri abo banyagihugu twayaze duhuriye ku biro vya komine Ntahangwa ubu birahahoze komine Mutimbuzi mu yahoze ari ntare ya Bujumbura baje kurundira zimwe mu mpapuro bavuga ko ubu hari cyahindutse mu itangwa ryazo.
Nsanzwe ntuye mu buterere nariko ndarondera attestation de bonne conduite na irose kandi ndayirose mwanya navyipfuriza ubiratandukanye nuko byahora bimeze kare ubu ni sawa kugusumba uko byahora bimeze.
Uyo munyagihugu avuga ko urese kwizo mpapuro bazironka byoroshye kuri we n'ibiro vya komine biri hafi yahaba.
Zone iratwegereye na komine iri hafi cyane ibyo turondera byose kuri biroroshye kuboneka kuko basanga turiko turafata urugendo tubinza gufata ama déplacement maremare bivanye n'ibyo turondera basanga warondera bimwe ugasanga ibindi navyo amasaha yakurenganye bivanye n'urugendo ufate.
Nubwo biruko hari abandi babona ko ibiro vya komine vimuriwe kure yaho basanzwe baba.
Vuye mu kinama kandi sinjeri imwe nje kabifatiye ahomba nuko ni komine yagiye kure natanze kete natanze opposition yo guhagarika parasere cyo bisaba yuko norondera umubonano tubonane na mustane iri rikaba ibigira kabiri nje kumura.
Uretse kuba kure kw'ibiro vya komine uyu munyagihugu avuga kandi ko icarondeye muri zone yasabwe kubanza gushika muri komine icabona ko nacyo cyari gikwiye gutangirwa muri zone.
Nuko iyo serivisi idatunganirizwa muri zone hari ama serivisi amwame batogumiza ku komine gusaba dushirira no ku mazone.
Dative ntabwo mfise umuyobozi w'igisata kijeje kwegereza ubutegetsi abanyagihugu mu kiganda bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko ijwe mu ngiro ry'itegeko ritunganye gushasha iby'intwaro hari akarusho kanini ibiruza kugirira abanyagihugu.
Icyiza kirahari cyane ibyo umwenegihugu akeneye si vya bintu vyo hejuru cane ariko icakeneye ni vya bikogwa vya misi yose bimufasha yuko ashobora gukora imirimo yiwe ya misi yose uburimyi ubworozi kwandikisha umwana vyose vyegereye mu zone. Izone rizoba ririmwo izo nzego zose umwene gihugu akeneye cane.
Uyo muyobozi w'ico gisata ntakana ko harakagihaze mushigwa mu ngiro kw'iryo tegeko ariko avuga ko ako kazoja karakosogwa.
Ishiramwe gishinze kugwanya amabakoregwa abagabo mu Burundi bita Homme de 13 mu Gifaransa rirasaba ko inyigisho zihabwa bitegurira ubugeni muri kino gihe zosubigwamo ribona kwizizi fitaniye isano n'isambo kagingo riko ribonekeza muri kino gihe. Umukuru w'iryo shiramwe Boniface Nduwimana avuga ko umubano kubitegurira kubaka utacigishwa koko kuko hari abarinda bagira ubugeni batariga bigatuma hari n'abahindurirwa imyaka bakubaka hataragera. Umviriza Boniface Nduwimana arongoye ishiramwe abagabo mu gahinda.
Je wenda babazwa no kubona umuntu yanditswe ku bugeni aheruka umunsi yandikwa ku bugeni akazosubirayo bamufatisha idarapo bikazohereraho nyene ni havugurugwe inyigisho z'abageni babigisha icari cy'umubano ni yabarameza atandatu tumenye ati mu kwezi baziga rimwe mugabo bazofata umunsi wose bige. Ibi nivyo biriko biratuma ingo zisambuka. Uyu munsi hari n'abagenda bakiyandikisha kazosubira yagiye kuragana none ko mbona uyu munsi hari uwiyandikisha yasohoye na invitation bagenda kuragana bakavayo banatwikuruye mbega izampanuro zizotangwa ryari. Iyaba harabaye ivyo kwihanganira bakavuga ati jewe umubano nzowiga ameza abiri ayo meza abiri bakabigisha kumbure yo birenze kwabizi nayo uyu munsi uzawumva umukobwa w'imyaka 18 ngo yagiye kugira mariage mbere bagaca bamwibira imyaka kugira bikunde yandikwe bagaca bamunyegeza ntazoje kwiga nibahave bavuga ati we nturakwiza imyaka ukazomubona agiye kuragana none ivyo bizostuma urugo ruteka bageze muhira. Pare na Marene nibo bategerezwa kubaba hafi. Hari igihe usanga ahubwo yatoye Pare yahukanye mu mwaka uheze. Ubundi agatora Marene amaze kwinjira inzu zitatu. Tanka atarubaka. None aho hazoba mwenyigisho z'umubano. Azomubwira bya binda bamwe. Kuko ni aba yarahukanye azomubwira ati eh ntuze wihanganire n'akantu gatoya. Uzoco bivamwe. Uwo ntazomara ya meza atatu. Ubutarubaka na bamubwira ngo cyane ntacyo mfise no guhanura. Akabaye kose akubwira ati ah nta kamaro kuko ndabyinjira. Nabandi mbona basambura bakaba. Nubwo nurugo ingo zacu zisambutse muri ubwo buryo.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture amakuru yacu arabandanya. Leta y'u Burundi iracafise ibirarane vy'imiliyari 230 mu mafaranga y'amarundi mu kuriha bamwe mu baba batsindiye amasoko. Ivyo bamwe mu bashinga amateka bidoga ko iryo teba kuriha rituma haba ingaruka zitandukanye harimo gutakaza ukwizera mu masezerano aba yagiraniwe na leta. Umushikiranganji ajeje ikigega ca leta ari umutumire mu nama nshinga amateka yabaye kuri uyu wa gatatu ariko yarahumurije ko leta iriko irariha ivyo birarane ko kandi hagiye gushirwaho uburyo bwo gutanga impapuro mu mabanki zerekana ko leta ifitiye ideni umuntu. Claire yakankundiye yarakubitiye umuntu amashinga amateka.
Iteba rya leta mukuriha ibirarane leta ifitiye bamwe mu baba batsinziye amasoko ya leta ngo biratera ingaruka zitandukanye nkuko bivugwa n'umushinga mateka Olivier Suguru.
Ama service n'amabye abantu bafunisa leta ntibariwe daridere bifise consequences nyinshi. Yama entere azorika sipukuta ma banki nazo shobora gushobora kuyakuvura nayo maruseta zo baronse muri payment yo facture. Igica gikurikira nuko bibi ayari ari atibizo production industrielle ntibazoshobora gusubira ku ruvira stock zamatye premier kuyasubira kuzura kudandaza bikica kiba nuko nawo bere dare mwa ki bonso even bazoshobora kuramara rusete.
Ibyo umushinga mateka Ernest Chizawe avuga ko bituma abo baba batsindiye ayo masoko bacu batakaza ukwizera muri leta.
Ye kurabusanga amafacture yabayishuza ari amafaranga makemake. Mu gihugu hariho umugambi wo gukoresha intebe z'abanyeshu. Aha bwitangura abafisa materia matomato nibo batangwe kwaza barakora zo ntebe ariko rero uko imisi yahera kugira batevya kubari hanjusho cha tumye aba fisa materie batangura kwanga kugirane kwemera gukora amasoko ya leta gukora intebe.
Umushikiranganje ajeje ikigega cha leta Alandi Kumana ntahakana ko bishika ariko akavuga ko bace bagerageza kubishira mu biganiro
kuko natwe ntitwoshima yuko le fournisseur biwacu batarikwa kuko ndondwa maintenir yo dialogue kugira bose twanaye dukorana.
Nkinyishu akabona ko vyoce bica mu gutanga impapuro zerekana ko leta ifitiye n'umuntu.
Foko iki cyatitirizasyo tukikorana na BRB n'amabanki foko tuvugana rapidement kugira turabinye twotwa une solution dans le court terme kugira dushobora kupermeta ko l'objectif ya titirizasyo nuko ndaguhaye igipapuro kirokonesa mugabo sa peut servir comme amafaranga ndagisubiza muri banki banka suye kandi kama mafaranga kishwe Rwanda nyamukora kuko tuyigize titre twe twemeye nka leta yuko tuyakuri habuke buke moyena un taux d'intérêt dusura turariho nico nibaza yuko cyoza gufasha
mu mwaka w'amafaranga 2023 ushiri 2024 leta y'u Burundi yararisha ibirarane bingana n'imiliyari d'amajana 4 mu mwaka w'2024 ushiri 2025 ibirarane bikaba byari bigeze ku miliyari d'amajana 2 na 30 mu mafaranga ya marundi. Umushikiranganje Alandi Kumana amenyesha ko ubu mu bushikiranganje butandukanye hategekanijwe amafaranga yo kuriha ivyo birarane ibitahora bikogwa gutyo mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka w'2026 umwaka w'amafaranga w'2025 ushuri 2026 uhere hasigaye ibirarane bike canke vyose vyarishwe.
Claire yakankundi urakoze. Imbuto z'ibigori zerutse gutangwa na leta pane 53 ntizashikiriye abanyagihugu bose mu ntara ya Buhumuza. Abanyagihugu baho bavuga ko ubu ababironse batarengeje ikiro kimwe. Ubu hari n'abarimyi ngo bariko bakoresha imbuto bakura mu gihugu kibanye cha Tanzania naho babironka ku giciro c'umurengera. Abo barimyi basaba ko boronswa izo mbuto za kijambere kugira nabo bashobore gutera. Pantaleo nta Karutimana.
Abo barimyi mu ntara ya Buhumuza basigura ko bategeze barose imbuto y'ibigori birobanuye zo bashoboza gutera imirima ihuye niyo barimye. Aba barimyi nyene bemeza ko batarengejwe ikiro kimwe canke bibiri by'ivyo bigori kandi mu itera bashobora no kurenza ibiro birenga bitanu. Ibi biremezwa n'abajeje uburimyi ku mitumba aho nka Gerard Buturo ku mutumba wa Ruyaga muri komine Gisuru yemeza ko abarimyi bemera kuja muri Tanzania kugura imbuto izimze ikiro ino cagugwa 4,500 bakakigura ku mafaranga 30,000 by'amarundi. Kuri we naho mwimbo wa mwiza ngo ntibituma igiciro cy'ibyo bigori cyokoroha mu gihe hiyongera ko n'amafaranga y'abakozi yongerekanye. Rekana mugenzi we wo ku mutumba wa Nganji muri komine Ruyigi Juvenal Bizimana aremeza ko mu ngo 1,600 yabwirizwa kuronsa imbuto zirobanuye yaronse ibiro 352 gusa bisigura ko atanici gice cy'abayikeneye bayironkejwe. Ubwo barimye twavuganye kutaroswa ibyo bigori kuzogira ingaruka mbi ku mwimbu uzoboneka akibutsa ko itangwa ryiza ry'ibyo bigori ariryo ryotumye ibigori bigabanuka igiciro nk'uko byagenze mu mwaka uheze aho ikiro cyari ku mafaranga 600 mu iyera ryabyo ni mu gihe cyahora yarenga 1,000 mu myaka 3 y'imbere yaho. Bakabona ko intango yari yatewe ku mwaka uheze yokongerejwe kugira hategwe intambwe yo gushorera ibyo bigore hanze y'igihugu ibyo tuma hinjira amafaranga mva makungu yotumye ubutunzi bw'igihugu bwiyongera ibuhumuza Pantaleon Ntakarutimana hadi y'indundu kiritiya
Pantaleon Ntakarutimana na urakenuye ishure nshingiro rya gitaze ya mbere riri muri komine Muhota mu ntara ya Bujumbura rirakenye inyubakwa zorohereza abanyeshure bagendana ubumuga ibi bigatera impungenge ubuyobozi kubera ingorane abana bahiga bagendana ubumuga bakihagirira ivyo babibonamwo agahaze mu mugambi w'indero idakumira haheze igihe waratangujwe n'ubushikiranganje bw'indero umuyobozi w'iryo shure Pascal Yakimo Nzirubusa asaba leta kwitaho gusomba ibyo bibazo kugira abo bana baronke n'ibikoresho nyunganirangingo bakeneye kurikira Yakimo Pascal Nzirubusa
turabona guhera muci gyuno mwaka mu kibano turako encadrement yabo bana yatanguye mugase mu gwego gw'ishure ku mashure menshi ya hano muri komine Muhuta mbere twonavuga no mu gihugu kuko nanje nize education specialize turabona ko amashure dufise abana barakumiriwe turavye n'ukuntu amashure yubakwa kuntu bashiraho ingazi kandi abana bagendana ubumuga habagendana ubumuga bufatiye ku ngingo z'umubiri ntibashobora kuja kwane ku kibaho cyo kiba kiri hejuru bashize aka escalier canke imbere y'umuryango bagashiraho escalier abo bana babakumiriwe muri ubwo buryo mbere n'insengero dufise ntavyo batwitangiye imbere bahora bitwararika imbere y'urusengero rusanga bashize ama escalier ariko tugira dusigurira abantu kugira ngo abana bareke gukumirwa haba ku ishure haba no mu kibara aduca dutera kamo umuvyeyi wacu ari we leta n'abandi bagira neza kugira ngo baje barita abo bana kubaronsa udukinga reche de courante kugira ngo abana bashobore gushika ku ishuri byoro
Pascal Joachim Nzirubusa akaba arongoye ishure rya gitaza ya mbere ari na hano duce tugarikiriza ano makuru kuri uno mugoroba ni ku isaha 12 n'iminota 33 ndabakengurukire mwese mwari muduteza abiri yakoze Matthew abona Yesu yakatuma amajwi bashikira aya makuru mwari ko mwashikirizwa na Kristo Arizarerimana mugira umugoroba mwiza mwese murakoze